Hii ni Radio SBG Amerika. Radio SBG Amerika isamira ni Washington DC. Mukirundi no mukinyarwanda mwiriwe neza nshuti duteramanye muri kumwe na Fideni Yongabo. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Uganda nishira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi ONS batangaje ko ikiza cha Ebola kirangiye muri Uganda inyuma y'iminsi 42 gusa hari bamwe yasigiye ibikomere.
Hamanjije umwana ararwara tumujyana mu rwariro ageze mu bende arapfa. Mbo hageze aho abakurikiyeho umwuzukuru wanjye wari ufite umugore umugore nawe arapfa. Hakurikiraho n'ubundi umwuzukuru wanjye uwo mugabo uwo mugore nawe arapfa.
Uyo ni umusaza Sam Dekezi iwi mudende. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abavoka ba President Joe Biden batoye izindi mpapuro z'amabanga y'igihugu ahandi hantu batandukanye n'ahambere. Muri Mali abasirikare ba leta 14 biciwe mu bitero by'intagondwa. Abashikiranganje b'imigenderanire b'u Fransa n'u Budagi bari mu rugendo muri Ethiopia mu ntumbero yo gushigikira amasezerano y'amahoro. Tangurira ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavoka ba President Joe Biden batoye izindi mpapuro z'amabanga y'igihugu ahandi hantu atandukanye n'ahambere. Inkuru dushikezwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Muri iki cyumweru abunganira Biden mu mategeko batangaje ko babonye mu kwezi kwa 11 gushize impapuro za mbere zo mu gihe yari Vice President wa Barack Obama. Bazitahuye barimo batunganya ibiro biri Washington Biden yakoreragamo nyuma ya manda ye ya Vice President yarangije mu 2017 na mbere yuko aba umukuru w'igihugu mu 2021. Bakomeje gushakisha niba haba hari ahandi hantu haba hari izindi mpapuro zaba zirimo amabanga y'igihugu. Ni gutyo batangaje uyu munsi ko babonye izindi koko kandi ahandi hantu hatandukanye n'ahambere. Ntibavuga ibizirimo ariko Minisiteri y'Ubutabera irimo irasuzuma iza mbere, naho umukuru wa komite y'abadepite igenzura inzego z'ubutasi n'umurepublikani yasabye kwiza inzego na z'ubwazo zisuzuma kugira ngo zirebe n'ibizi impapuro z'amabanga y'igihugu ziba ziri ahantu hatemewe n'amategeko zaragize ingaruka ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iza Biden zirashyira Minisiteri y'Ubucamanza hagati nk'ururimi. Koko rero iyi minisiteri irimo irasuzuma niba izatwara Donald Trump mu nkiko kubera amabanga y'igihugu nawe abagenzacyaha batahuye iwe mu rugo yaravuye ku butegetsi. Abanyapolitiki b'abarepublikani barimo barazamura amajwi cyane bayisaba no kugeza mu butabera ikibazo cy'impapuro za President Joe Biden.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Muri Mali abasirikare ba leta 14 biciwe mu bitero by'intagondwa. Inkuru dushikizwa kandi na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Umuvugizi w'ingabo za Mali Colonel Suleiman Dembele mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko abasirikare babo baguye mu bico bibiri bitandukanye ariko bisa neza neza kandi byabereye icyarimwe hagati no hagati mu gihugu. Imodoka zabo zari zitwaye abasirikare zabanje gukandagira imitego y'ibisasu biraziturikana. Hakurikiyeho imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'intagondwa zari zabateze ibyo bico. Abasirikare 14 ba leta babiguyemo abandi 12 barakomereka. Ku rundi ruhande Colonel Dembele avuga ko bishe abaterabwoba barenga 30 muri iyo mirwano. Mali ni kimwe mu bihugu by'akarere ka Sahel bihora mu ntambara n'imitwe ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiisilamu. Intambara zimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi.
Tukiri muri Afrika abashikiranganje b'imigenderanire y'u Bufaransa n'u Budagi bari mu rugendo muri Ethiopia mu ntumbero yo gushigikira amasezerano y'amahoro. Dusubire kandi dutega amatwi Thomas Kamirindi.
Umufaransa kazi Catherine Colonna unafite mu nshingano ze ibirebana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na mugenzi we w'Ubudage Madame Annalena Baerbock bageze Addis Abeba none bazahamara iminsi ibiri. Bakihagera bagiranye inama zitandukanye na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed na Perezida wa Repubulika ya Ethiopia umutegarugori Saleh Wok Zewde. Bagomba kandi kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutabera ba Ethiopia, abayobozi b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ariko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa dukesha inkuru ntigisobanura niba bazahura n'abayobozi b'intara ya Tigreya. Madame Corona yanditse kuri Twitter ko uruzinduko rwabo rugamije gukubita ingabo mu bitugu urugendo rw'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'inyeshyamba za Tigreya rwatangiranye n'amasezerano yo guhagarika imirwano impande zombi zashyizeho umukono mu kwezi kwa 11 gushize nyuma y'intambara yari imaze imyaka ibiri. Naho Madame Baerbock nawe akoresheje Twitter avuga ko bashaka gukomeza guha intege ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'Uburayi.
Tukushimire Thomas. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida ari mu rugendo mu bihugu byose indwi vya mbere bitunze ku isi G7 ariyo G7 mu rurimi rw'Igifaransa. Kimwe mu bimugenza harimwo kurondera uburyo bwo guhangana n'inguvu z'igisirikare z'Ubushinwa. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Kishida yabanje mu Faransa ku wa mbere w'iki cyumweru, ejo bundi ku wa kabiri yari mu Butaliyani no mu Bwongereza, uyu munsi yageze muri Canada, ejo ku wa gatanu azaza hano i Washington DC kuganira na President Joe Biden. I Londres, ministre w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak na mugenzi we Kishida basinye amasezerano y'ubutabarane yemerera ingabo za buri gihugu gukorera ku butaka bw'ikindi. Naho mbere y'uko agera hano i Washington, ba ministri w'ububanyi n'amahanga n'ab'ingabo b'ibihugu byombi bari mu nama ejo mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujuje amasezerano yo gukaza ubufatanye bwa gisirikare burimo ikoranabuhanga n'umutekano mu kirere no mu ijuru, byose bigamije guhangana n'ingufu z'igisirikare cy'Ubushinwa mu nyanja iri hagati yabwo n'Ubuyapani no mu nyanja ihuza Ubushinwa na Taiwani. Muri urwo rwego, Ubuyapani bwavuye kuri politiki ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yo kutivanga mu bibazo bya gisirikare by'isi. Bityo, mu kwezi kwa 12 gushize, guverinoma ya Kishida yemeje umugambi mushya wo kuvugurura ingabo z'igihugu, inzego z'iperereza n'iz'umutekano wo mu ikoranabuhanga. Uteganya gukuba kabiri ingengo y'imari ya gisirikari guhera mu 2027 no kugura intwaro zo kurwanisha mu kirere. Ivuga ko misile isanganywe zo kwirengera zishobora guhandura indege gusa zidahagije ugereranije n'ubushobozi bw'Ubushinwa na Koreya ya Ruguru bombi baturanye n'Ubuyapani. Ubuyapani rero bwafashe icyemezo ko guhera mu 2026 buzaba bwarangije gutunga misile zirasa kure cyane ku buryo zishobora gukubita ku butaka bw'Ubushinwa.
Ratisi vya Ameriki, Washington DC, aya makuru yose agezwe ko hirya no hino muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri www akabarungu radio yacu www.com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook no kuri VOA radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Amashirahamwe atandukanye mu buseruko bwa Kongo avuga ko ingabo z'umuryango wa Afrika mu buseruko EAC zikwiye kugarukana umutekano mu maguru masha canke ngo zigasubira mu bihugu vyazo. Ibyo byatangarijwe mu kiganiro amashirahamwe yagiranye n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane mu gisagara cya Goma. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Shukrani Bakomera ari Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mu kiganiro bamwe mu bayobozi b'iyo miryango bagiranye n'itangazamakuru bavuze ko batabona akamaro k'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba yase zimaze amezi arenga ane ziri mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Izo ngabo zaje mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu Burasirazuba bwa Kongo ndetse no kurwanya imitwe yose yitwaje intwari ikorera mu ntara za Kivu ya Ruguru na Ituri zikomeje kuyoborwa n'igisirikare kubera impamvu z'umutekano muke wabaye ikibazo cy'ingutu ku baturage. Ibibazo nyamukuru bibiri byabajijwe bwana Espoir Aspirine ukuriye umuryango wa Luca muri Kivu ya Ruguru. Yabajijwe kuba ntacyo abona ingabo za Yase zimaze kugeza ku Banyekongo.
Ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zagera hano muri Kivu ya Ruguru zivuga ko zije gufatanya na FARDC mu guhashya 2023 nta musaruro turabona, ahubwo tubona ko baje kongera imbaraga umwanzi w'igihugu ariwe M23. Umutekano mucyo ukomeje kugaragara mu duce twose tw'intara y'Ikivu ya ruguru. Yewe ntitubona na gato icyo ingabo za EAC zitumariye, kuko kuva zagera inaha ngaha ntizigeze zijya ku ntambara, kandi nyamara baje muri misiyo yo gufasha FRDC mu guhashya umwanzi ariwe M23. Ubwo yabajijwe ku cyo bari bukore mu kwerekana ukuri kw'ibyo basaba, uyu yasubije ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zihawe iminsi itatu gusa mu kuba ziboneye umuti ikibazo cy'umutekano mucyo ugaragara mu burasirazuba bwa Congo cyangwa zigasubira mu bihugu byazo. Umwe muri iyo miti ni ukurwanya imitwe yose yitwaje intwaro irwanya leta ya Congo irimo M23 ikomeje gutsimbarara ku birindiro byayo muri teritwari ya Rutshuru.
Ingabo
za EAC zatangiye kuza muri Congo ntitwigeze na rimwe twemeranya na leta yacu, ahubwo twebwe twemera FRDC nk'igisirikare cyacu cyarahiriye kuturinda. Niyo mpamvu dusaba guverineri ndetse na leta ya Congo muri rusange kwirukana izo ngabo, ngo ntacyo zitumariye habe na gato. Nimba ibyo bidashobotse, dukeneye kubona ingabo za EAC zijyana na FRDC ku rugamba bakarangiza imitwe nka M23, ADF, CODECO, Mai Mai ndetse n'indi mitwe. Bitari nk'ibyo rero, guhera ku wa mbere ibintu birahinduka, turajya mu myigaragambyo ku rwego rwo hejuru kandi twabiteguye neza cyane rwose. Iyi myigaragambyo ni mu rwego rwo gusaba ingabo za EAC gusubira iyo zavuye, FRDC igakomeza kurwana urugamba. Muhindo Bodwe, umunyamuryango wa Amka Congo muri teritwari ya Beni wari witabiriye ubwo butumire, yavuze ko nta nshingano z'ingabo za EAC mu burasirazuba bwa Congo zitarasobanuka neza ku banyekongo. Twagerageje gushaka icyo ingabo za EAC zimaze, twarakibuze, nta na kimwe kigaragara. Bashaka kugabanya mu Congo yacu kabiri, ariko ntibazabigeraho na rimwe. Twebwe nk'abakongomani ntitwabemerera, turimo gusaba EAC yisubirire iwabo, kuko twebwe turarambiwe. Turambiwe imikino irimo gukinwa hano mu burasirazuba. Abasore bose b'abakongomani tugomba kwirwanaho tugahashya umwanzi. Ibyo duteganya gukora bizatuma ubwabo bivana ku butaka bwa Congo. Moise Hangi w'umuryango Luca, umwe mwiharanira impinduka muri Congo, yunze murya agira ati:
ubungubu EAC nta mahitamo dushobora kuyiha, ariko kuri ubu ngubu ibintu ni bibiri: bakajya ku rugamba cyangwa bagataha. Ntabwo badufite, kuko twizeye ko icyo tubabyiye uyu munsi izuba riva, ariko kuri ko ibintu. Ntabwo Umunyasudani y'epfo ari bunanirwe ibibazo byamuzengereje iwabo, nuko ngo aze kumarira agahinda ke muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibyo ntibishoboka kandi turabyanze. Nibadakora ibyo tubasaba, natwe ubwo turaza gukoresha imbaraga
ne nous écoute pas, nous allons passer à la vitesse supérieure et envisager d'autres grandes actions.
Kuri inshuro aya mashyirahamwe arashinja ingabo za EAC kuba nazo zaba zigirana umubano n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kugeza n'ubu leta ya Congo ishimangira kuhabwa ibikoresho na leta y'u Rwanda. Ibi birimo kuba mu gihe ibihugu bitandukanye bikomeje kongera ingufu mu kohereza ingabo zabyo mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa. Muri ibyo bihugu harimo na Sudani y'Epfo, nayo yohereje ingabo zigera kuri 750 muri Congo. Kuri bamwe mu bakongomani, izo ngabo za Sudani y'Epfo ntizikenewe. Abayoboye iki kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu munsi bavuze ko imyigaragambyo iteganijwe ku wa mbere utaha, aho izi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu zatangaje ko nta muntu ushobora guhagarika imyigaragambyo izabera mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Aho Nyiragongo na hari inkambi y'abanyekongo bahunze imirwano hagati ya FARDC na M23 muri teritwari ya Rutshuru kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2022. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Shukrani Bakomera kuri iyo nkuru. Mu Burundi, ishyirahamwe PASEM ihamagarira Abarundi guhindura ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama. Utangaza ko leta y'u Burundi yasigiye murantunga utangaza ko rivuga ko umwaka wasigiye leta y'u Burundi wasize ifitiye ideni ry'amafaranga atari make amabanki ari mu gihugu. Iryo rero kuri iyi nkuru reka dutega amatwi Roger Wirikaneza.
Uko mwaka utashe ishirahamwe PASEME rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama ryama rishirahabona umwihwezo w'umwaka urangiye ku bijanye n'igisata c'ubutunzi hamwe n'intwari ibereye cane cane n'umwaka ubutanguye. Umwaka w'2022 iryo shirahamwe ryemeza ko warangiye Burundi buri mu ngorane nyinshi z'ubutunzi. Itanga uturorero tw'ibibazo vy'amafaranga y'agaciro ataboneka, ubukene bw'ibitoro, ibura ry'ibitabo vy'inzira, ibikorwa by'iterambere n'inyubako za leta bitakozwe kubera ubukene bw'uburyo. Rivuga kandi ko guteza imbere amasoko ntanga nguvu bitashobotse, igisata cy'uburimyi cyazingamye kandi leta yavuze ko ari kigiye gushyiramo ingufu kandi ku biciro by'ibintu byose byakomeje kuduga ku masoko. Ku byerekeye ibiciro, umukuru wa PASEME Faustin Ndikumana yemeza ko urugero rwa 2026 byaduze ko rwaheruka kwibonekeza mu myaka ya 90 mu gihe igihugu cy'u Burundi cyari mu bihano bya embargo. Faustin Ndikumana, umukuru wa PASEME.
Ijanye n'ibiciro inflation byarabaye umurengera birashika 2026 kwijana. Inflation ya 2026 kwijana wayiheruka muri yambara go 1996.
Na President Evariste Ndayishimiye arazi ku biciro byabaye umurengera mu gihugu ciwe. Ikibazo yahigarutse ko mu ntangamarara mu biganiro yahamenyesha makuru n'abanyagihugu kwa 31 kwa 12 guheze mu ntara ya Kirundo mu buraruko. Nkuko yama kuva jamu mabanga mu 2020 yasubiye kudoma urutoke kubashorera umwimbu mu bihugu bibanyi. Ati nimurire mundaba nama navuze ntimunyumve.
Abantu bashobora gufata umwimbu akawumarira mu bindi bihugu azi yuko niwe eta zobashonje murazi maze imisiri bavuga ngo ibintu birazimbye. Abantu bashora ibiharage hanze, bashora umwimbu hanze, duvuma tusemera dusemerera umwe munsi nzanumva ngo ibintu birazimbye, none hamwe mwabijana hanze genda mubigure none iyo mwabijanye turaza ngo intabare bibirwa n'amaso gutukura ngo wankakumbira nyoko ukumbira izeri hajya tubahanura mushaka mubyumviriza.
Ariko muri PASEME bemeza ko n'amadeni ya leta yo mu gihugu hagati ari umurengera hatavuzwa yo hanze aramaze kwababa imiliyari 300,000,000 ibitari bwigere biba
ibijanye n'amaharare ikoresha andetema amadeni yari yongere cyane mu gihugu hagati ariko arakikira imyari 300,000 tavuze yo hanze. Ibijanye n'amashirahamwe ya leta rodiresima za sivide civike biracagoyagoya ngo abigiturire nabyo nyene ntibirafata intumbero usuma guma wuvugwa.
Mugabo se barundi avuga ko intumbero yihaye yo kurwanya ibiturire n'imikenyuro yafashe bihagije, akongera ko ko gufunga abantu bagirizwa ibiturire bamaze gutanga ibyo banyonoye atari wo muti.
Abanyonyezi itunga y'igihugu nabo nyene hari habo amahera bari bibye twagumye tuzaturayagarura n'ubu turacabandanya kuko twarabonye baguma bazana n'amahera yandi yo kwiba. Hariho ubwenge bwo kwiba twasanze bwinshi cyane bakoresha, mugabo twaramaze kububona nk'ingene biba ya mahera mva makungu nta n'umwe ari gupfa bimenye ibyo ari byo, mugabo natwe twarapfereje gushikaho dutore ingene bayiba. Ubu nayo nyine siko turayishyuza, wavuze wese ko ariko amahera mva makungu agiye kuzana ibidandazwa hanze ntabizane ateza kubizana kuko ayo mahera aranditswe. Twarabonye n'abandi banyegeza amahera mu mazu yabo ni ukunyikiza itunga ry'igihugu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku itariki ya nyuma y'umwaka uheze yabwiye Abarundi n'abakungu ko ariko arakora cyane yigisha indongozi azumvisha ko kizira kikazuririzwa kwitiranya itunga ry'igihugu n'iryabo. Avuga ko hari abategetsi batari bake bari baramunzwe n'ingeso yo gufata iby'igihugu nka rwabo bwite. Mugabo Ndikumana twara PASEME asanga imvugo ikwiye guhinduka kubera naho Perezida Neva amaze imyaka ibiri ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Umugambwe CNDD-FDD umaze imyaka hafi 18 ku butegetsi, muri iyo higera kuri 6 akaba yarayimaze ari umunyamabanga mukuru wawo.
Umugambwe uri ku butegetsi ni wa wundi twahindutse watwara igihugu kirakwigendera, ubutwara ubu yatwara umugambwe uri ku butegetsi. Ibinanake bahindura ibintu babone ko hari ibintu bitakunda bitagenze neza. Jesu mbona yuko bina kimwe kuza abana bumva bavuga bavuga ni gufata ingingo zibaraho. None uvuze uti uyu muguzi atunga kanaka abo bari abamaze bizo nyimba ari umugwo muri perezidante sinzi berbe awumwira ngo bari etranje uwo muguzi atunga ariko ariko icyo kintu cyo gushyira abandi departa mu muguzi atunga sico abaguzi atunga bari pivi abo twahaye kuducungira ubutunzi bwa leta nabo ba leta nyine ngo umuziki wa leta batambira kuri bawuhinduza.
umukuru wa parteme ahamagarira leta gushyiraho icyerekezo kimwe nk'ihangiro ryo kugera ku iterambere abantu bose bakorera ko aho kubona umutegetsi kanaka vyuka atangaza ikintu ubundi bwaca agatangaza ikindi rihamagarira kandi abategetsi gushyiraho icyuka gituma abwiza tunga bazana imitahe mu Burundi no guteza imbere gisata cha ba mukerarugendo nk'uko bikorwa mu bindi bihugu by'akarere hejuru byo kurwanya bikomeye bakaboko eroje uri kaneza juri Amerika.
Mukiganiro muri sanga cejo ku munsi wa gatanu reka tubaze mugenzi wacu Frederic Ngundikije atubwire ibyazovuka ko ibya azoshimikira ko mukiganiro ciwe cejo Frederic
urakoze Fidele je ku munsi wa gatanu turafise umutumire yanonosoye ibibazo bijanye n'umutekano ku isi uyo mutumire azovuga hanini ku twigoro tw'amahoro two kugarukana umutekano mu seko bwa Kongo hamwe n'ibiriko birakorwa kugira ngo uyu mugambi uriko ukurikiranwa n'ibihugu byo muri Afrika mu seko ikandetse n'amakungu ushikwe ko mu buryo bwihutirwa aho rero turatumiye Fidele afise tubaterera n'ibibazo ntibaze batangwe
urakoze
urakoze nawe
Radio ya Amerika Washington DC inyuma y'imyaka irenga ibiri abanyagihugu bahuye n'imyuzure muri zone ya Gatumba mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu Burundi hanyuma bakimurirwa ahahoze hitwa Sobel kuva icyo gihe babandanya kubaho mu buzima bugoye cyane basaba leta n'abandi bashoboye kubafasha kubaha ibifungurwa n'ibyo bifuka mbere bakanabasubiza mu byabo n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye.
Ibyabo bifuza gusubiramwo biri muri zone Gatumba komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'Urundi aho n'ahantu bakunze kwibasirwa n'imyuzure y'amazi. Iyo myuzure bahunze yatewe na Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi yatesheje izaba abantu baharugwa mu bihumbi. Abo banyagihugu basigura ko batakironka ibyankenerwa bya buri munsi muri site Sobere.
Inzara niyigomba kutwica ntitukironka n'ivyo kurya umasigaye nayumva ikizunguzungu
singiraho ndonderera n'abagenzi nyine twese tubayeho nabe nka muri site nta naho twirukira ngo umuntu agende kurondera
nta hantu turi ntiyamitse neza nk'ubu unye tubangamiwe n'inzara tubangamiwe n'inyota tubangamiwe no kubura uburaro bwiza kuntu twambara ntibimeze neza hagasabune ntaki kuvuka nk'uyu muntu ingwari mufashe.
Abo bateshejwe izabo bavuga kandi ko n'amahema babamwo yamaze kubasazira ko aho usanga yaratabaguritse ibishobora kubatera ingwara zinyuranye kubera imvura n'ugukanya
kandi misegetera dufise umva imibu ni myinshi malaria zagwiriye bivanye imibu n'inzara mbije se birafatanye dufite ubuzima bubi cyane hano hano amahema tuvuga ko adakwiye kandi anakwiye arava cyane y'imvura iguye twamaca duhagarara na munagyama imvura iguye.
Mu gihe rero muri iyo site usanga abagize umuryango baba mu ihema imwe kandi ari ntoya cyane basigura ko ingaruka mbari nyinshi cyane ku bigeme.
Urabona nk'izihema hari igihe uba ufise nk'umuryango abantu cumi ukadusanga abawese bakoraniye mu kazi kamwe hariho usanga ubufise umukobwa akuze cyabura n'umusura akuze nyine wumva bojyama hamwe wumva byokunda ntibikunda
imwe mu ngaruka zo kuba mu buzima buhema butonye ryamana n'abahungu n'abakobwa indakwere ni nyinshi baratwaye inda ku bwinshi bivanye nuko mujyamana n'abana kandi bakuze baciye ubwenge mbakisha kingo ingorani gumigaruka yangaruka nyene yo kuba turi mu buzima nk'ubu twasaba ko bakadukorera rya Rusizi badudukorera rya Rusizi bagacha baza bakadusubiza mu zacu abatagikunda ko basubira mu zabo bari kumushasha bakarabo bo bashira nabo abakunda nabo bakabafasha nabo bagasubira mu zabo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Tassies Bomana arongoye umugambi w'abadasigana iprona utemewe na leta y'u Burundi mu byuharanira harimo n'agateka kazi na muntu ico bona kiraje ishinga n'uburaro bw'abateshejwe ibyabo
barakenera aho barara heza ibifungwa barakenera gusubizwa mu zabo bakakebye kubera uko bateba niko bagiburane nyinshi ziturutse ubungiro n'amabiri yose bajabijanye muri makere rero abo bantu barashinzwe gufasha
ikintu gihambaye cyane bakeneye naho bashobora kuba hagutse urabona nk'umuryango urimo abana ugasanga baryamana n'ababyeyi n'ingorane zikomeye cyane.
Tasiye Sibomana anavuga ko hamwe atagikozwe ku miryango iba muri iyo site ari igihombo ku gihugu n'imiryango iba muri iyo site, ahasaba leta gufata mu minuco kibazo umuti ukaboneka mu gihe cya vuba.
N'uruhombo runini ku gihugu ku barezi n'imiryango, indero y'abana isibagora kuko abamaze gutwara ishusho kubera ku bana begeranye babona ibyo batahorabona batari bwagere kubona ari abana b'abahungu cyangwa abigeme bakiri bato. Leta yari ikwiye gufata icyo kibazo nka mbabwira ngo yaba ingene yobasubiza mu zabo. Ibyo nabyo bisaba ko baraba neza ingene bategura aho uruzi rusizi ruca.
Abo bahuye n'ibyago by'imyuzurire yo muri zone Gatumba bateranirijwe muri iyo site Sobele kuva mu mwaka w'2020, basaba kandi ko hokogwa ibishoboka byose kugira ngo basubizwe mu byabo. Ku bwabo muri iyi myaka irenga ibiri bamaze bavanywe mu matongo yabo, amazi yamaze gukama. Mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa gatandatu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abatujwe muri iyo site abashiriye imfashanyo. Ico gihe yabijeje ko leta iriko iriginyisha ibereye kuri abo, ariko gushika n'ubu baracarindiriye icokogwa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Thierry. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Uganda n'ishyirahamwe OMS batangaje ko umugera wa Ebola warangiye muri Uganda. Ignatius Bahizi, umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika, yari imubende ari ico kiza catanguriye ejo yaganiye n'abarokotse Ebola. Wa mbere n'umusaza Sam Ndekezi.
Hamanjije umwana ararwara tumujyana mu rwariro, ageze mu bende arapfa
mu ivuriro rya Mubende. Ariko se mwari muzi cyarwaye?
Ntabwo twatubizi. Mbo hageze aho abakurikiyeho umwuzukuru wanjye wari ufite umugore nawe arapfa, yaguye mitiyana. Mbo hakurikiraho n'ubundi umwuzukuru wanjye umugabo w'uwo mugore nawe arapfa. Mbo niho batangiye kuvuga ngo Bora niyo yabafashe. Mbo hakurikiraho undi muhungu nawe umuhungu wanjye mukuru nawe arapfa, yaguye Madutu. Mbo haza gupfa undi muhungu
nawe n'umuhungu wawe
we yaguye Kampala bazana umurambo. Ubwo yari afite umugore nawe abyara umwana udashitse bamuhamba Ntebe. Hakurikiyeho undi mukazana wanjye nawe yari afite inda.
Muri rusange wapfishije abantu bangahe mu muryango wawe?
Umunani.
Wapfishije abantu umunani mu muryango wawe?
Hasigaye umwana uyu umwe.
Bwana Ndekezi Samuel, nk'uko mwumva yapfishije abantu umunani mu muryango we, bamwe ari abana be abandi ari abakazana n'abuzukuru, ndumva ko ari umwe mu bantu cyangwa ashobora kuba ari umuntu wagizweho ingaruka cyane cyane kuruta abandi n'iki cyorezo cya Ebola. None Bwana Ndekezi, kubona uyu munsi leta ya Uganda n'ikigo gishinzwe amagara y'abantu ku isi bivuga ko Ebola yashize burundu muri Uganda, wabyakiriye gute?
Nabyakiriye neza ko itakirimo ubona byakiriye neza.
Hari n'uyu umwe mu barokotse iki cyorezo cya Ebola kirimo gusezererwa uno munsi muri iki gihugu, nawe agiye kutubwira ukuntu yakirokotse n'ukuntu byamugendeye yararwaye. Wowe witwa nde?
Nitwa Théogène Sezibera.
Bwana Théogène, amakuru yanyu?
Amakuru yacu izaba turi ni meza, ariko mu minsi yashize twari tumeze nabi bitewe n'iriya ngwara. Buriya iyo ngwara hano nayikuye, ubona umukire nakoreraga yarayigwaye ajya gupfa, apfuye yashize icyumweru, nanjye numve merewe nabi nivuza hano hafi muno mu kigwanyi njye marayo iminsi itatu yashize ndikumva nanicyo ndikwiyongeramo.
Uri kwa muganga?
Ndi kwa muganga. Ubona byemusabo rero
mutubabarire iyi nkuru ntishoboye kuyirangiza, ariko mu makuru yacu ari imbere mushobora kuyumva yose ubwayo. Nshuti rero, muduteze amatwi ahantu turangirije ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya, mubandanye mukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika, mukurindira mugire ibihe byiza.